Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.8 n'ibice bitatu. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu veo@gmail.com. Umwanya w'ikiganiro muri sanga cyo ku munsi y'Imana cy'amacerekeye urwaruka
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'uyu mwaka w'2018 gisigaje iminsi mikeyi ngo gitangure ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu mu gihugu cy'u Burusiya. Imigwi serukira gihugu 32 niyo izohiganwa muri ico gikombe. Mugwi A ugizwe n'ibihugu vy'u Burusiya, igihugu kizokwakira ico gikombe, hamwe na Arabia Saudite, Misiri na Uruguay. Mu mugwi B harimo ibihugu vya Portugal, Espagne, Maroc na Irani. Mugwise urimo Ufaransa, Australia, Peru na Denmark. Mugwise harimo ibihugu vya Argentina, Iceland, Croatia na Nigeria. Mugwide ugizwe na Brazil, Ubuswisse, Costa Rica na Serbia. Mugwi F harimo Ubudagi, Mexico, Ubusweda na Korea yepfo. Mugwi G ugizwe n'Ububirigi, Ubwongereza, Tunisia na Panama. Mugihe mugwi ukurikira ugizwe n'ibihugu vya Pologne, Senegal, Colombia n'Ubuyapani. Urukino rwo kugurura igikombe cy'isi yose ruzohuza Uburusiya buzoba bwakira ico gikombe n'igihugu cya Arabia Saudite ku munsi wa kane w'indwi igiye gutangura itariki 14 zo ku kwezi kwa gatandatu mu gisagara cya Moscow. Mu gihe hasigaye iminsi mike ngo ico gikombe gitangure, abakunzi b'umupira w'amaguru ku isi n'abakunda gukurikirana igikombe cy'isi yose barindiranye igishika cinshi ko ico gikombe gitangura. N'abadafise imigwi iserukira igihugu yabo y'ibihugu byabo muri ico gikombe igishika ni cyinshi, bafise iyindi migwi serukira gihugu bashigikiye. Impari ku bihugu bizoshika kure ni bizova muri ico gikombe kare zatanguye guterateranwa. Nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Alain Majesté Barenga, umumenyesha makuru akurikirana ivyerekeye inkino akora kuri Radio Culture mu Burundi, na Yves niyo mwungere amenyereza abana batoyi muri komine Muha mu gisagara cya Bujumbura ku vyerekeye umupira w'amaguru, akongera akaba nini mukunzi cyane w'umupira w'amaguru. Ndabaramukije batumire. Dutangure kuri Alain Majesté Barenga, mu gihe iki gikombe gisigaje iminsi ine gusa ngo gitangure mu gihugu cy'u Burusiya, iki gikombe cy'isi yose, inkino za nyuma zo kwitegurira icyo gikombe za kivandimwe zikaba ziriko ziba uno munsi ku w'Imana, witegereje muri rusangi ubona ukwitegura muri izo nkino imbere yuko igikombe cy'isi yose gitangura biko bigenda gute?
Iko lagerageza kuraba zinongino uri kuraba zinongino jukitegura ni midi iri kiritegura bwa nyuma, urabona twa turagerageza kuraba n'imidi ya nyuma nyinshi yatangwe kugira shika muri mu gihugu cy'u Rusiya. Ni midi ya nyuma twa turaba nko ku mugani wa Afrika nshi yako yahinduka kuko ni gabane ya Afrika ni itanu yose isuri kuri Afrika mu nkino bamaze gukina, urabona kwishimira gabane, urabona ko umugwi wa Maroc mu nkino maze gukina inkino atari nyike za kivandimwe, warakinye na Serbia uratsinda 2-1, Uzbekistan uratsinda 2-0, umugwi umenyeza n'umuyu mu Faransa Eve Renard yahoze amenyeza n'igihugu cya Zambia, urabona ko ari umugwi kuri yubaka gato. Nuko turaba nk'indi migwi nka Nigeria wari mu muce usa n'ubayabaye cyane, ni mugutai kwa vitu fata mwoneza chane kuko kuzabata angula zino mwoneza kivandine ni wala ati nda wala nga nje na republika na demokrasio kongo wana ati nda wana ko umugu wa nigeria nungo wali mwoneza nungo shona ko abanumeshi wali wa hanza maso uliku nagawana isura umungu na ho ura vengu mwikombe chungwa kwenye na chumina kane zingino za kivandine ahanini ya nacho zashu eterikana naba hinga ba sanzwe wa kulichani zingino baravuga ko izo nkino za kivandimwe ari kugerageza biraba ko abakinnyi barimwo bashoboye bagifite imwe bita forme bashobora gukinamwo kugira umumenyereza arondere bamwe bita le 11 de tar ubundi ho isura ntacyo bihindura cyane ku ino migi itiri integra na cyane cyane ko nyinshi amaze gushika mu Burusiya n'ibihugu n'ibihugu bya Afurika ko Irani yatangiye gushikayo gifite aho munsi yarayeyo ndabona ko ari gikombe kirinzanye gishikana cyane cyane ko turi bwa mbere mu gihugu cy'u Rusiya kandi ari cyambere cyakoreshejwe amafaranga menshi kubwa mupira w'iki gikombe cyo gipangwa kuko ndakwibutse kidere aya mahera cy'imake miliyoni mirongo ine z'amahera y'amanyaburaya ni bwa mbere biba amahera yakoreshejwe cyane cyane gikombe cyari cyabereye mu gihugu cya Brazil kuva kino gihugu cy'u Rusiya ubona ko ari amafaranga menshi ariko arakoreshwa n'igihugu cya Qatar mwaka wa 2022 kandi gurube cy'iki yose iboneka ko harimo byinshi niyo bita particularité
batumenye mu zindi zindi wavuze ko igihugu cya Nigeria witegereje muri izi nkino za kivandimwe zo kwitegurira ico gikombe uwo mugutu abyifashemo neza witegereje niki kitagenda neza
ubambero umugwi wa Nigeria ni umugwi wa mbere ufite abantu bakiri batonye bita Mayendaz ni wa mbere mu kino gikombe cy'iki yose Mayendaz ni imyaka 24 ni kuvuga ko ari umugwi wa mbere muri ino tsinda muri kino gikombe cy'isi mu 2022 gifite abakinnyi bakiri batonye nubwo benshi bamaze kumenyera amahiganwa ndavuga nk'abakina mu Bwongereza abitwa bandidi ababaye nacyo n'abakinnyi benshi ba Victor Moses yakinyamiye amahiganwa mugabo nizabindi bita plan individuel nibarasata kandi atikite kumenyerana cyane ni mu gitabo yatangiye kurevisite vuba vuba mu mikite ndisha mikite gikombe ni migi ya mbere bitawugoye cyane uri kuragerageza n'indi migi urabona ko ari umugi rero abari kwakina dusato individuel bataramenyerana kugira baze barahana mu mupira benshi bava mu migi itandukanye hari abakina mu Bwongereza habuze kaka bita ritme kugira abantu niyo korektivite kugira bamenyeranye mugabo urabona ko usanzwe ino mu mugi usa n'umwirika uno mugi basanzwe barimwo urabona si ibintu bikomeye cyane uregeranije nk'igihugu cya Maroc kiri mu mugi nka Espagne Irani ya Portugal urabona ko ugoye mugabo urabona ko mugi wa Nigeria kumwe na Argentine ukaba uri kumwe na n'igihugu cya Tunisia n'igihugu cya Tunisia ikiwa kigari bwa mbere kiza muri kino gikorwa cy'iki urabona ko ino mugi Argentine urabona bakinira mu kigo yabyi gihugu cya Nigeria mu gihe gitandatu bamaze gukina igice cy'inshuro zitandatu bamaze gukina kino gikombe cy'isi bamaze guhura gasa ariko se n'ubwa Argentine baramenyeranye ikintu bwa kivandimwe bari barahuje nibuze ko Nigeria yabyitashe mu neza itsinda Argentine rero haraka abuze kandi bari nyine barabyemanga barabyemanga kuza twisebwe ntikiramenyerana kandi bakagira kigewe na kino bwa mbere nicyo kuze mu rwa Nigeria kuko niyo mugwi bari kubaha amahirwe cyane muri Afurika ugereranyije n'izindi.
Yego nawe Yves niyo mwungere wewe ubibona gute?
Murakoze je icyo mbona cyose ni uko niyo muri Afurika imyiteguro yabo ifite ibikombe cy'isi yose ntabwo iri kiragenda neza mugabo je kivuze ntibinshi intege sana kuko tumenyereye yuko abakinnyi basivye kino cy'isi yose baraba barasana icyo gituma rero naho ubona bariko bararegeza umenga niyo muri Afurika iko ikora nabi jewe contrairement n'ibyo mugenzi wanjye aje kuvuga umugwi wa Nigeria naho kabyinguri mu mugwi woroshe sinibaza yuko bizoborohera cyane kuko hajya naho banegiza kuwasikwasi n'umugwi usanzwe usaba abakinnyi basanzwe tumenyereye mu makungu bakina mu mugwi wa Real Madrid zande za Barcelona icyo nzi cyo cyo mukinnyi asanzwe akina muri iyo migwi usanga afite akantu k'akanyarigabo muri we ama ikindi turavyeje umugwi no bwa ko muri Afurika umuntu yoshaka guha amahirwe naho imyiteguro yayo atari myiza cyane ni mu gihugu cya Tunisia kuko uravye Tunisi anaba efektifu bafite nabo ntibasa n'abakinnyi imyiteguro yabo bagombye kuza baribika kugira ngo bazogere mu gikombe nyezi na bameze neza ama nko ku mugwi wa Senegal mugwa Senegal nivyo urafise abakinyi nka ba Sadio Mane abandi bakibagasama bakinyi nubona ko afite amazina akomakomeye mugabo yewe na mahirwe ndawuha mugwa Senegal na mahirwe ndawuha kubera novuga yuko basa nuko abakinyi batamenyeranye cyane bakwiye hirya no hino kandi uravye umwe nk'umugwa Egypte wo avec la ukubura kwa kugwara kwa Mohamed Salah naho bavuga ko ashaka kuzokina n'ukuri umuntu urya vuye mu mvure ntugire ngo azayiteguye neza kandi abandi amazi minsi bagirana n'imimerezo hagati yabo n'abatarimwo urumva ko bishobora gukorogana.
Maroke yo uyibona gute?
Maroke
ego
Maroke jewe nta mahirwe na make ayiha kubera gusa nuko bavuga ko bafite umenyereza asanzwe afite amashanse Elvero na Arsino umuravye pure barimwo guhura na Portugal gahura na Espagne ikintu ugenda uvuga ati nguzotsinda ego barashobora gupasa mugabo sinda nta mahirwe menshi ndaba amahirwe ndaba kuri mati ya Iran nayo ku izindi mati zozo simbona kumenga barafite amahirwe na gatoyi
yego Radio Sud America Washington DC tugaruka kuri Alain Majesté Barenga umuntu yitegereje neza imigwi izoserukira akarere ka Afrika mu bisanzwe yahora ari imigwi yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara kera niho mu karere ko muri Afrika mu buraruko muri bihugu bya Barabu ubu bifisa biserukira batatu Tunisia Maroc na Egypte ibyo bihugu byari byazimye umuntu yitegereje mu gihe kitari gito aho ibihugu byaje mu gikombe cy'isi yose byava mu sibugaragwa bwa Sahara none ubu ibintu byasubiye guhinduka imigwi ikomakomeye twari tuzi yo mu sibugaragwa bwa Sahara nkazagana nkaza ibihugu nka Cameroon ibihugu nka Cote d'Ivoire ubu atabona aho biriko biraja niki he chatumye ibintu bisubira guhinduka ibihugu byo muri Afrika mu buraruko byabara byo byasubiye kuja hejo
ndambere ni ibintu bitatu niyo bita ama academy do football yabaye menshi barasigura kandi bana iro migwi na cyane cyane muri Afrika yo mu buraruko niyo bita magrede nka Misiri yaheruka muri ico gikombe mu mwaka wa 1990 kuva imyaka 2008 yari ihenze uretse rero abo bakinyi n'ubwo buryo bashizemo cyane urabona ko ari imigwi isa n'iteguye ikacikota kuri babantu bita abinasiyono ni bamwe bafite ubwene gihugu babiri ugasonga bakina mu migwi itandukanye aha ndavuye nk'akarere bw'umugwi wa hafi n'umugwi wa Maroc umugwi wa Maroc uretse bakashije cyane nabo bakinyi usanga bafite ubwene gihugu bubiri benshi bakuriye mu Bufaransa aba bitwa ba Medi Benesia bahatsinziye ki ubona ko ari bakinyi beza cyane baba bakaridi bikayidi urabe rero usigaye nabo bakinyi nka umugwi wa Egiputa sasa niyo mugwi wa Egiputa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda kenshi nigihe urazi ko ari bo bafite ibikombe byinshi bya Afurika urasanga bari kubakinisha abakinnyi basanzwe bakina muri Egiputa ubwo uba munsi ufite ikimeze muri Egiputa siko bikimeze na bukebuke urabona ko abakinnyi benshi hari abakinnyi benshi ariko bava hanze igihugu uretse Mohamed Salah hari hanze abakinnyi beza cyane hari abakinnyi nka ba Mohamed Enemi akina muri Arsenal urabona ba Ramadan Sobhi bakina muri Stoke City bahamed hagazi bakina muri West Brom mu gihugu cy'Ubwongereza urabona ko ari abakinnyi bo hanze kandi bariko baragaruka mu bihugu byabo bakaca baterera nta murabe ko bariko barashyiramo mu bihugu byinshi hanyuma mu mugabane utuce turaba nk'igihugu cya Tunisia igihugu cya Tunisia ni igihugu nacyo nyine urabini ku mugabane wa Afurika kumugabane wa Afurika imigwi ya Tunisia ni imigwi ishikomeye za Egdokataje ni nyinshi cyane ino migwi rero ikimiza kuri abakinnyi babo bakaca bazana nk'abakinnyi babiri cyangwa batatu bavuye mu bindi bihugu bakaca bakomeza ikacira umengo n'abantu basanzwe bamenyeranye bakaca bacinga amahigani hanyuma wibagire ko muri Afurika iri hasi ya Sahara ya Afurika yene nibuke ko ari abakinnyi bahamagaza kujya baze mu migwi iserukira gihugu ntibaze kubera iki ubwa mbere hari igihe imigwi yabo itabari kuba ubwa kabiri hari igihe baza ugasanga byari ingorane za kingdom hearts twari bonye muri Ghana mu 2014 aho abakinnyi benshi batakimenyereza nibuke ko muri Nigeria ko iki kibazo kugira Nigeria yikarishye iki kibazo cy'amapine bavuga ati iki kibazo cy'amapine ni cyo byose gutera imigwi abakinnyi bashaje bitanga mbega hari igihugu cya Cameroon igihugu cya Cameroon uyashaka kuzana abakinnyi ugasanga barabatwaye hanyuma ari byo bimatikara kuzi ibintu byo matinze mati umukinnyi yamuhamagaye aje mu gikombe aje guhanira umugwi wa serukira gihugu usanga umugwi aza bibiri nege hari umugabo witwa Isaya yahoze atwara kase yavuze ati nigwi ibihugu byatanga bigo mu mupira wacu kuteri imbere umushyiremo urugo kandi aya na leta yacu amenye ko umugwi serukira gihugu
Tubandanye reka tuze ku mirongo ya telefone yego tuze ku mirongo ya telefone Adrien aduteye kama Adrien watubwire niza nahuri
yego ni Adrien Ngabirano nkerereye mu ntara ya Rumonge
mu Burundi
yego
mufise akabazo canke icyumviro
yego bo nashaka kumenya mbega mu mikirya za buraya imikirimo ni yahe muri ayo mahisano
yego reka mu mwishure barenga
hanyuma hari
iri mu yego
naca mugira nti
yego bandaye
bo bari ko bahita mu barenga ari mu kirenga 33 na nuvuga nshobiko
ni migwe 32
nebiri
yego
nokuvuga kizo shindira umugumwe rero je no gira nti ku mpande zose nibitegure hama tubona uwo mugwi izo gitahukana aca nsaba mbere ko woba n'umugwi wo muri Afrika yacu
yego urakoze no kubwira ko imigwi nayivuze mu mugwi harimo Burusiya igihugu gisanzwe kizokwakira ico gikombe Arabia Saudite Misiri na Uruguay mu mugwi B ni Portugal Espagne Maroc na Iran C ni Ubufaransa Australia Peru na Denmark mu mugwi murantunga mu mugwi C mu mugwi C harimo ibihugu vya Argentina Island Croatia na Nigeria muri D harimo Brazil u Swiss Costa Rica na Serbia mu mugwi F harimo Ubudagi Mexico u Sweden na Korea yepfo mu mugwi G urimo Bubiligi Ubwongereza Tunisia na Panama mu mugwi H harimo ibihugu vya Pologne Senegal Colombia n'ubu Japani ndibaza rero ko umenye imigwi yo sa my equipe nationale arimo dufise kandi Alex uratumva
bonda kuva cyane
yego irindi zina huri
nitwa Kwizera Alex ntamerere mu ntara cyankuzo
mu Burundi
yego
ikibazo cyangwa icyumviro
icyumviro
yego
kubijyanye n'iyi coupe du monde y'umwaka 2018
yego
ubisa muri cyangwa coupe du monde cyo cyagiriranya n'andi makoupe du monde yaciye muri turiya muri ya myaka dufashe iyo ari 1998 2002 2006 usanga ari amakoupe du monde wasanga uriko witira igihugu n'uko byari biko birahiganwa wasanga hari igihugu cyaduka cyizwi neza yuko tikijya gitereza gutwara iki gutwara igikombe ariko uno munsi cyuko cyaraba amatara ari mu bihugu bitandukanye uturishima ndetse no ku mugabane wa Afrika mu mugabane wa Afrika naho umenga ko Coupe du Monde iheze 2014 ntitwashitse kure ibya Coupe du Monde ya 2010 muri kuko Ghana yari yitwaye neza irashika kure ku bintu byatangaje benshi ubu rero ko ibintu bya n'umupira impano zimwe za kera umenga zarakwiye guhugu byose n'umutsi imigwi yose ibiri muri Coupe du Monde nta mugwi n'umwe usanga ariko baraha amahirwe menshi baragereranya tujya mu gura ashaka gushika kure cyangwa barakamu bakabuha amahirwe mugabe nyuma yaho usanga ari nk'ibindi n'ibindi mikusenkira bihugu iwegereza ni kuvuga coupe du monde za kino gihe usanga ari coupe du monde bino bikombe byinshi usanga bikombe usanga benshi bafite igishika ku bantu baba bashyigikiye imigwi yabo ndetse n'ibihugu bitandukanye hirya no hino kuko bo usanga umenga baranganya inguvu
yego urakoze uhavuga iki kuri cyo cyumviro ciwe Ive niyo mwungere
ku cyumviro cyari ku niyo mwungere je no vuga ko moja kureta
reka ni Ive niyo mwungere avuge icyo yumvira kuri cyo cyumviro cyawe Ive
ofeti cyo nange no shikiriza bijya ruheje kubaza ukuntu ni byo muri Magrebe yo yitwa ko ari yo yarateye bere gutumiza byo muri Afrika yo hepfo ya Sahara Je no vuga ko ama federation yo muri hefe ya Sahara nka yose ubunya se nuko ari mingorane. Turazi nka Ghana ibi biheruka kuvuga mu bako byumva aho n'umukuru wa federation yawe yaringa tangi mibovu kubera ibintu byiturire. Hama n'ikindi no vuga nko kumugwa cyane cyane no vuga nk'umugwa Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire no vuga ko habaye gusamara. Gusamara kubereke kubyerekeye mu gukina bwabo byerekeye gutegura abakinnyi. Cote d'Ivoire baragiriye ku mazina ya kera cyane ba Drogba bande bari bagira gutegura abazobasubirira. Yeno bifata nkuko ingorane Cote d'Ivoire yagize yabaye ingorane ufaransa bwagize mu 2022 aho bagumije amazina yayo andi nyene bibaza ngo niko bahindura akora icyo baba baratumariye bibagira gutegura akazoza. Ama nko kumugwa Kamerune nawe ni novuga ko hagati yabo hari ibibazo ko Kamerune nibyumvikana ukuntu wari umugwi wareka gutwara igikombe cya Afrika mugabo nturonke qualification. Hamukaturaba umugwi wa Senegal naho wagiye mu rumva urabibuke yuko wagiye mu habaye heje kwa kantu n'umuneza tutavuga ko gatomoye aho bari urukino rwa Afrika EF rwasubiyemo bavuga ngo arbitre yari ihenze ikaba ryabaye imboneka rimwe. Hino na Senegal novuga yuko kwitegura atari kirenga cyane gusa nuko bo bafite akarangamutima ko umumenyereza wabo asanzwe ari umunyafurika kandi yakinyeye Senegal. Ama nk'umugwi wa Congo novuga yuko nabo ni barafite ikibazo cy'ukuntu bagira novuga bategura mu giserukira gihugu wabo ukuntu bahamagara abakinnyi. Ama iyindi mimi novuga yuko na cyane cyane niyo migwi tuzi muri Afurika yefu ya Sahara yitwa ko yari ifite igihunja. Iyindi migwi yari nka za Mali mugabo uravye amatuta y'abakinnyi ba Mali ubunye si nk'abakinnyi babo bakomeye cyane ubu bahari cyane mugabo uravye Egypte cyane cyane narigiye aherukana kera. Egypte uravye Egypte n'abakinnyi benshi yitwa ko bakina ku mugabane wabo usanga n'imigwi n'ubwo amashampiyona yabo imigwi yaho usanga ari imigwi isanzwe ikomeye cyane cyo kimwe n'iza Algeria za Maroc usanga ibihugu byo mu Barabu cyane cyane amashampiyona yabo usanga akomeye anakomeye cyane. Mugabo ikindi kintu Afurika yo hefu ya Sahara igira ingorane kenshi bikora ku bakinnyi bavuye mu bihugu bya Buraya ubutse usanga baje batamenyeranye umwe akazi ava muri Espagne undi akava mu Bwongereza kandi akava muri Turkey undi akava hirya no hino ugasanga baje kugira antrenema yitegura amaci bakaza mereke di mati ari nk'iya Samedi nize rero kandi urazi ko imigwi yabo iba yafise i Buraya idashobora kubarekura kuko barazi yuko muri Afurika ata amafaranga iyi Afurika y'Efu ya Sahara imigwi yabo ikenye ata amafaranga menshi batanga atavuga ati jye ndiko ndondera ubuzima mu makuru i Buraya noza kuja nubwa ati kwiexpoza ino muri mu gihugu wacu usanga kenshi atandi takagishe bashyiramo.
None kuri iki kibazo ntuze yari karavuga Alexi avuga ko witegereje imigwi ubu nserukira gihugu ugereranije no muri kahise ubu impano z'iyo migwi zagiye ubuzira zirasangirwa n'ivyo bihugu byinshi bihugu kera umuntu yafata nk'ukumenyana ibihugu atacho bivuze bidafise nguvu ariko ubu witegereje umugwi wari wose uri mu gikombe cy'isi yose urabiye hasi ubundi mugwi none mugwi mutoyi ushobora ku kubona ko atari byo ugatsindwa ni byo kwizo nguvu za ubuzageze iraherekanywa mu migwi nka yose umuntu aravye muri kahise
yewe ndabiravye icyo yavuze no mushikira gatoyi kuko uravye ubunyi no vuga ko football yo isa no kirekirwe mu bigo nka byose yego urashaka gusanga umugwi mutoyi ari umugwi usinze umugwi ukomeye mugabo sino vuga yuko ari byo kwiteze muri iki gikombe cy'isi yose kuko turavye n'imigira za Iran za Arabia Saudite za Peru si nta bintu binini tuziteze ko kuko novuga yuko n'amazina y'abakinnyi babo usanga atari kirenga akanyarigabo je novuga ko mu mupira w'amaguru ikintu cy'akanyarigabo karakirakora gusumba hajyanye dufate igihugu gihuye nka ekipi irimo nka Lionel Messi cyangwa Cristiano Ronaldo umukinnyi arashaka gutuma ekipe yose iba destabilize ugasanga mu mutwe yumvira ibindi. Hama uri kuraraba ku byereke ingufu z'imigwi imigwi no bwa imigwi ya Buraya iracyari hejuru gusumba imigwi imigwi ya Afurika yoyo yamenye twize Imana tino n'ahandi ho simbona icyo simbona ko biteguye bikwiye
yego
hari ingufu mbona bafite yego kuzohangana n'imigwi ikomeye akomeye cyane kire tumugura Nigeria niwo mugwi gihe novuga muri Afurika wa mufite amahirwe yuko amana ingufu cyane cyane yuko iyo n'imigwi ikomeye ugana ukacugira ingorane ihuye n'imigwi ijya tunovuga ko tusuzugura utusanga nabo ni bawusuzuguye ugasanga ezitanizi wa enzi hizo.
Yego, tugaruke kukibazo chimigwi yomuli Afrika, ana walikuravuga ibibazo imigwi yomusibugara buga buga sahara ifise. Harabavuga ko ukwisuka, ukwivanga kwa mareta mu bijanye na federation, bijanye n'inkino z'umupira w'amaguru, hari ruswa, hari kudaha amafaranga babemereye abakinyi mbere yuko igikombe cy'isi yose gitangura, hari kudakunda igihugu, hari kubura ubwo buryo. Wewe ahubwo ni kibazo nyamukuru kiri kuri iyo migwi iguma umuntu ayishyizemo umwizero muri uyu mwanya, mu mwanya ukuri kirusanga baguhemuki niki ihe wewe kibazo nyamukuru ubona ku byerekeye umupira w'amaguru muri Afrika?
Nikibazo kiza cyane 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 yafikiri munsi ya Sara bandeho ni ruswa no gutora ziko mu gihugu muri ngaha mu gihugu muri umugabane wa Afrika na cyane cyane Afrika yabiraburiye munsi ya Sahara. Ingorane indiane mafederasyo, indiane mafederasyo ni kintu cyama gituma kizigami ku mupira w'amaguru ubundi hoho mu matohoza yagizwe mu mwaka wa 2015 abakinyi nka nk'igucya kamero cyagise abakinyi mpuzamakungu bakina ku mugabane y'i Burayi no muri Amerika barenga ibintu bitatu n'amajana mirongo ine na bane no gushyiramo muri Aziya, abo bose ntibari bazi n'indiane zamaho mu mupira w'amaguru ngaha muri Afurika. Ndavuga nk'akarere nk'aha ariko aratwagwa nk'uyu Hamad ariko gutora umunyamadagascar amafederasiyo menshi yaracanyemo muri Afurika harabyamo n'ibiturire. Kubera iki utusanga no mu migi hagati yayo utusanga no kujya kuri pepe yo kugutwara federasiyo hamari n'indiane cyane. Ndavuga nk'akarere nk'igihugu cya Iceland n'agahugu gatoyi cyane nubwo umupira wabo unyarutse cyane. Kubera iki? Abategetsi bose byose babishyira bashyira imbere umupira w'amaguru amaronka akazi imbere bivuga ko ariko imita amasubvansiyo FIFA itanga mu mashyirahamwe y'inkino umupira w'amaguru n'amasubvansiyo n'amahera menshi cyane batanga mu mafederasiyo abo rero bashyize mu migwi benshi ashyize mu mafederasiyo benshi rero bashobora gutangira kuyajyanira hamwe. Hanyuma ikindi nacyo ni uko amareta menshi arisuka mu gutunganya umupira w'amaguru. Ndaguhe nk'akarere mu gihugu cya Sudani, mu gihugu cya Sudani niho haherwa kuba sikandari kifanya chunga ati uwo mugini kumudake watu wa mungu mwakuye ati muta musuri jiho ati murawe Sudani jugu cha Sudani chacha jina gafoto makini mweza makuungu zarabaye mweza Kamruni zarabaye mweza Kapze urumba ni zari hindi hari tikunda kurutuko wakunda mwezi mpira maguru umuna baba nwaze kujamu mwezi mpira maguru hagutezi mbere venshi wakunda kuraba inyungu zabo kuko harimo kutarishanye mu harimo amafaranga menshi mu mupira w'amaguru. Ni ikintu cya mbere kiri subventionne FIFA amashyirahamwe yitunganije neza niyambere subventionne rero kwasitanga niyo migwi iri imwe yabona icyo bita ikirite y'umugwi userukira gihugu. Ndajya nk'akarere muri bino bihugu byacu niyo bita bijedere tuzurahe na minisiteri ya siporo na minisiteri ya nyuma batanga uburyo buke ayo maminisiteri ukagisanga nk'ibihugu byacu ntibashobora gusponsoriza iminsi yose hanyuma ukagisanga n'igihugu cyacu kubera usanga ari ngwano iriki babanzesiteri bamwe bagira ama academy de football ntiboroherwa ikintu bita amategeko leliasi yo sponsoringi usanga mu bindi bihugu nka za magrede nka za egypte amaze imyaka 20 irenga mu za tunisia mu bihugu byacu ni bihugu bike bifite leliasi yo sponsoringi babantu bafite ubujya bwo guteza umupira ntibashobora kuza urumva rero ibyo bintu bizingamike muri make ni ruswa na leta yisuka mu by'umupira w'amaguru n'abantu batabona akamaro k'icyo kintu zikorera gihugu.
Murakoze
rero cyane cyane imigi yacu izingamye.
Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Billy Graham uratumva?
Uba
uhamagaye urihe?
Ndi mu gihugu cya Repubulika ya Congo.
Yego, ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera?
Ndashaka kubaza uwo mutumire wacu kandi namushimira.
Yego.
Ese kubera iki twebwe Abanyafurika abakinyi bacu aribo bubase amakipe yo mu Buraya?
Ndakumva?
Halo.
Ndakumva.
Ese no kubera iki abakinyi b'Abanyafurika aribo bubase amakipe yo mu Buraya kari ya Sadio Mane, ba Mohamed Salah ariko ugasanga batatwa ibikombe byinshi?
Murakoze. Mwishure Alain.
Isi ndambere ngo umukinyi nk'akina wenyine nije kolektivu tusanga kino mukiye kumenga tuvuga nka Sadio Mane akina mu bihugu cya muri EFF
ada hata itumaku ndayo ashita mjibu chiwe yae setipo na ilimu wangu wa mwini kira kamiye wa limande wa raja wa mhamesu salama wa andi mara sanga mwini ya mwini ya senezana akira pita kwenye shangushashu ya mwini ya elimu kwa salama ya elimu kwa sila wa andi nye mwepetiku ni hindi ama ilimu keko ni panga chano adela eza na kumba maa kucho sumani na ilimu anda kushidefu uruga zende na ni panga chano kandi nini diyare alayi mwari kuzina 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 mwari kitabele nade mimi kina kurecha ya shita mwari kuzina mwari kuzina mwari kuzina mwari kuzina
umurongo wawe Alain umurongo wawe nitukumva neza ku telefone sinzi ko gira nkaho wo kwigirayo reka muri uwo mwanya mbe ndabaza even iyo mwungere kuri cyo kibazo ico cyumviro Billy Graham yarashikirije ku bakinyi b'abanyafrika usanga bagize bakomeza imigwi bakinamwo amakurebe bakinamwo nk'iburaya mbwabaza muri Afrika nti izo nguvu n'ubwo buhinga bafise ntibwibonekeze hari nabavuga ko abo bakinyi yo baje nko mu bihugu byabo muri Afrika baterekana bahindu ico no kwita attitude na n'ikintu cy'ugukunda igihugu ngo baki iryamayo y'igihugu bayubahirize nko mu bindi bihugu aho muhavuga iki
novuga uri kuraraba abashinyi bavibura baje muri Afrika benshi icavuri cyo umugezi wati yavuze nico kenshi usanga aje asanga abashinyi bashamenyeranye kuko nk'ubufashe nka mamesara na Sadio Mane inisi bamaranye na Firmino muri Liverpool antuko barakina na amamata 70 hagati yabo usanga bamenyeranye gutumba mugwa mu gitere kiragihugu usanga baza nime navuga ugasanga baje kwa gatatu yose match kwa gatandatu kugira bamenyeranye usanga byo fata igihe kirekire kandi baziko amajune FIFA atari menshi cyane nk'amamati bakina mu champion ama ikindi igira kabino uvuga aho nayo ngombye ku defenda gato y'abakinyi mugara we n'ababikira mu ruhara kuko uravye ayo nk'abakinyi baje usanga afite mati ya mu gitero kiragihugu kavuga ati nina vunika no munsi yaje mu Serie B champion ngitanga bakamvuna izo bangi kinyo mati ya Ligue 1 usanga mu gukina ari ibika iki nitanga nkuko byategerezwe nabandi usanga kenshi biva kubamenyereza usanga uko amuzanye ibyo bwa byageze bishaka kuko mu gusirika yagirwa Senegal wasanga bafite ba Musa so na ba Dembaba ugasanga bafite abataka bane bose baba nimero nefu ba Merita mu gusanga ba seleksiona izina akati sana nkuwa ari mu nimero wakina ku igipicenda kwa muzana ukina ku ruhande nibyo byose no bwa yuko biri mu kuituma abantu babona yuko bakinye bavuye muri Buraya baje gukina muri Afrika bakitanga kwita ibintu byo kuvuga ngo si gukunda igihugu je no vuga nk'abasare benshi bavuye Buraya ibi Buraya kenshi baba barakuriye nk'aba babinasiono cyane cyane usanga baba bararondeye n'imigwi ibihugu babakuriyemo bwa bagashima kuza gukina muri Afrika nibaza ko boshima kuza gukina imigwi yabo muri Afrika batayikunda gusa ije uruhara runini no vuga ko uruhara runini ruri kubamenyereza ukuntu batabona ukuntu badashira ku novuga kuraba ukuntu umukinyi uko asanzwe akina muri club yiwe bamufavoriza kine kujya nyene mugabe naho bamufavoriza di notre part usanga abakinyi basanzwe amenyeranye ukuntu bamuhereza amapasi atari cyo kimwe kuko tubiravye ngaende bakuvuga nabi buraya cyane nka turavye na Cristiano Ronaldo mutari yone Messi umusaruro atangamo mu mugwi serukira gihe gutse kimwe n'umugwi batanga muri Barcelona cyane muri Real Madrid
ibyo
byose byageze no kwivugwa no kubanyaburaya kuri bazikiye nyawe ugasanga Kiria Trezege ba Victor bose ba Amir bite mu matapero bakina mu mugabo Mondel garafite 0B ibyo byose no vuga yuko inyibake bati kitavutana cyane ku bakinyi usanga hari utuntu twinshi turi hagati dutuma uwo mukinyi ati santa adakina nkuko yokije muri club
urakoze dufise kandi Deo uratwumva irindi zina nahuri
ndakenga Deo ndi bombi mu Kirundo
yego ufise akabazo canke icyumviro terera
nimererano hamwe n'ikibazo
yego
muri rusange kiriko turaraba imizi Afrika ikunze kwitwara neza mu gikombe cy'isi ariko je ubu ntitaraba umugwa wa Egypt ngene wagiye uraduga inyuma yo kuva muri klima politiki itari nziza yari yatumye umupira tubiri inyuma nkanyeka ko ushobora kuzogera kure ujya mukinyi wabo akina muri Liverpool Mohamed Salah hanyuma akabazira rero nari mfite na cyangwa kubaza uwo mutumire nashaka wewe yaba akunda gusesengura kundusha angereranirize amahirwe imigwi y'Ubudagi Brezile Alemanye hamwe na Espanye hashize inyuma Argentine yoba isise akana cyane ko tubona ko Argentine na Brezil aribo baheruka gukina urukino rwa nyuma mu gikombe giheruka 2014.
Murakoze, reka mumwishyure Alain.
Bambere bashikije ikibazo cyiza, hama ikindi kintu nagomba nongere ko ku cya mbere ni uko harajemo no gusamara mu bantu bakinnyi mu migwi yacu, ibihugu byacu hajyamo gusamara kuko hari abakinnyi nk'aba binasiyonali. Ndaguha nk'akarorero umukinnyi asanzwe akina mu Man City Rwasane w'Umudagi, Sewiwe Sane yari umukinnyi wa Senegal mu giserukira gihugu wa Senegal, adukina imyaka 17 yaje kugenda nsa umwana ndabasabe n'umusekisiyoni, ariko Senegal ntiyahise iramuhamagara. Uzumu sana humu kumu dagu ama za kumureki tera. Unumu siri ya bae humu kinyi. Agisi nyaka chumini. Unumu kinyi ato humu kinyi muto yige njende eza. Haja mungu samara. Ama imigwirero ambajije. Duge kujambo ambajije. Nga higi ugu. Higi ugu kizimbere. Mugi ugu bahama higi kukumba vila hinduka. Nimugu unumno mugu uudagi. Mugu uudagi kuwera ko. Gambira wama higi kuwera mugu watuwa kino gikombo. Hanyuma urabye benshi n'abakinyi bakina mu aho ubwigu cy'Ubudagi n'abakinyi badinanye bazi system doje basanzwe bakina imwe abakinyi ha 60% kwijana n'abakinyi basanzwe bakina mu gihugu cy'Ubudagi, nico gituma baya amahirwe cyane. Nta makinyi bibi hangange cyane niba wandusanga muri Bayern Munich na Sire ganini bibi hangange cyane bwa n'abakinyi bafite yaje collective kandi bamaranye umwanya muremure, uko aba bamura uri kuri aba babatenge uri kuri aba bajya abandi benshi gaho ukatika wa numu kinumu menyeleza yuwa kimlo numu menyeleza pamarengi yechaane azina sisteme yao numu gui uza imbere undi mugure uchukuli kila numu gui umugui wa Brazil umugui wa Brazil use awa kini individuelma usawa kini veza chaane usawa kini veza chaane individuelma mugabo bakandu wakagira chance yumu menyeleza kukura zige wa tindu isi ndi kukibuga chaabo numu gui Ubudagi mu gikombe cy'Ubudagi kane benshi basigiye kumu umutoza mugura munsi no mutoza afite mutoza yubashwe cyane kandi n'abakinyi bubaha cyane yagerageza kujya site mboje. Urumva rero urabye umukinyi umwe rero hasigaye ko batora andi ya je collective hashaje bigo nka ku Espagne na mu Faransa imigwi nayo bayishiramo kubera ifite abakinyi beze umwe individuellement kandi basanga n'abakinyi bamenyereye amahiganwa ya Champions League kuko nk'ubu two turaba nk'igihugu cya Espagne cyonyine mirongi ine kwijana n'abakinyi bakinamwo n'abakinyi bose bakinye igikombe cya Champions League niburi bashyize mu gice cy'umurage gishyiri cyane kandi kiza cyacu nuko 75% kwijana muri aba nyine n'abakinyi basanga bakina muri Espagne bahuri iminsi yose baradinanye bacaye amahigwe umuhugu w'u Faransa nawo n'umuguru kuri iba kafuse amazina meza cyane cyo gituma ino migwi rero ariko bayiha mugabo umuti bagiye Argentine ntiri kure cyane na cyane cyane ko ari umuguru uruka gutwara igikombe kera cyane
yego
hama urazi ikindi ni umuguru uruka gutwara igikombe cyane uno munsi Messi adatwe igikombe cy'isi ni ukuvuga ko nta kindi adusura gutwara kuko imyaka ikwiregera imbere azuba kwishyira imyaka 33
mu yego ntaguciriyemwo
azuba kiri mu maforo
ntaguciriyemwo haraho nasomye avuga ko afatiye kukugene iki gikombe kizoba cagenza aho bazoba bashitse muri ico gikombe ashobora kuzofata ingingo yo kuva mu mugwinse kuri ya gihugu Burundi. Tu bandanitize ku mirongo ya telefone Eli aduteya kamo Eli uratumva
ndabumva gore
yego watubwire irindi zina naho uri
ndacayisa ba Eli
uri mu Burundi
ndi mu Burundi aho ntango ndabatera kamo ndi hano itura mu giteranye
ikibazo canke intererano
ikiba nashaka mbere ndabashimire kuri ako kigoro mwagize muka shaka kwibutsa ku bintu bijyanye n'umupira urabona abeshi usanze nyine n'isi amasi ahandi amasi twese imitima iri mu Burusiya ni nka jyewe nsanzwe ndi umunyeshuri muka aho tuba turi hose ubu dufite tuganira umwe wese ku ikipe azoba ashyigikiye rero nk'uko nabandikiye ndabibabwira ndoba ndi nyuma y'umugwi wa Espagne na kimini mbona no bivuga ko aci ahetse afite ko bivuga ko ko mugwa Espagne kabaze nashanda mubaje nashaka mu mubaje nk'umusesengo dikeshi sango tumenyere hano iwacu rafi kamenga kuzi kupiwa chini na mambo yitera mto zikombe yofagiye marabona ubuho hafya cyariteguye neza tukazobasha ukorova n'ikiye ko cyose cyane muri kimwe cyakane
murakoze mu mwishure Eve
bige no vuga yuko isa niki gaye gato kwishura kuvuga ngo imidi yo muri Afrika ino mu bigi wacu ko ubu yaba yiteguye gusumba uko yaba yitegura ko yo byoshaka kwishika mu cyinsha mu muri quart de finale yino vuga yuko kwiraza imyiteguro nini n'abakinnyi imigi yacu ifise nta kigere kirekire dufite kare kuko urazi nk'umugwi wa Cote d'Ivoire turazi nka kera uriko urabona nka ba Didier Drogba bari kuri atabu ukabona muri defense ba Colosure hagati ukubona yayatiri barashobora kubona ostatire ya ekipe yose ko ihagaze neza ubwo turiko turaraba nta mugwi n'umwe twovuga ku mazina yoba ari mesha yoba arimwo abantu babamize akabuye k'abagabo kuvuga ko dushaka kuzokwizera gushika kuba dushika mu kigero cy'umusakani gushika mu mashakinari mugabo amakirifizi aho uribuka ko Senegal yo muri 2002 yashoboye gushika muri kando finale ifite wa Erhad Diouf twagiye kubamenya muri kane gusa tutari tutabimenyereye kandi bivuga ko ngo bari bakina no mu migwi ikomakomeye nk'abakinnyi abadirobu na ba Etosi rero navuga yuko icyizere si kirekire rwose kuko abakinnyi b'abanyafurika b'ubu benshi urabona ko atakantu k'akanyarigabo baramiye
urakoze Nehemi aduteye akamo Nehemi uratwumva
ndabumva neza ndabumva neza ibiganiro
watubwire ni izina nankwamagaye uri
nitwa Shimwe Nehemi mba ntuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndi muri Kivu ya Majepfo aho bita mu Minembwe
ikibazo cyangwa intererano
yewe nashaka kubabwira yuko ndi nyuma mu gwa w'ikipe ya Belgique ndetse n'ikipe y'Abongereza ariko nkashaka kubaza abatumire mwatumiye kugira ngo badusobanurire ikipe ya Belgique ifite ikibazo hagati ya Kevin De Bruyne ndetse na Eden Hazard kuko amakipe yose agira nk'abantu twakwita ba chef d'orchestre abagenderaho ubwizo ikipe ya Belgique ikaba ifite ikibazo hagati ya Eden Hazard na Kevin De Bruyne ese babona rinde ukwiriye kuyobora ikipe kugira ngo izashobore kure ikindi ntashobora kuvuga wenda kubishanya n'amakipe ya Afrika ese mubona yuko wenda imitoreze y'abatoza batoza amakipe ya Afrika badafite imitoreze iri ku rwego rwo hasi uburyo twavuga yuko gutsindwa kw'abanyafurika biterwa n'uko batabanje gutoza amakipe naba bafite nivo iri hasi cyane
murakoze mu mwishure ana
gambeyo mere kwica kw'abanyafurika kimidi mere mu cyo gihugu cy'ububirigi n'icyo ubirigi ni mu ndambere n'igihe abakinnyi beza cyane uri kuraba Dede n'uko cyaba nazaza mugabo uri kuraba ikiri kibazo cyo gituma ino mugwe w'ubirigi usaba abakinnyi beza cyane mugabo rero gusekana hagati yabo bakinnyi babiri harabura uwo cyane mugabo nshaka gati uyu wazaza uyu n'umuntu ariko arakura kandi n'umuntu amenyereye amahigano uyu ari kuba kizigenza ikindi kintu nacyo urabona ko ariko kuba n'ingorane engolane batamuha langorane batamuhamagaye kandi ari umukinnyi asa n'uwabyigenza mu gihugu cya Juventus mu gihugu cya Juventus mu gihugu cy'Ubutaliyani uno munsi rero kuba ati umugwi w'Ubiligi ni umugwi wubatse usa umukinnyi umwe kandi uhereye ku Igor gushika ingumu za Tirizi n'abakinnyi rero uku gusekane kw'abakinnyi rero benshi bari ko bahamahigati reka Azad umugabo Azad aje imbere arafise aratuje niwe bita mu kinyarwanda aratuje aratekereje arazi kuyobora rero uku gusekana n'ukuntu n'abamenyereza ikindi abavuga ati imigwi yacu namba imigwi yacu ndagira ati yo muri Afrika ko abatoza oya namba gato kuko twa turaba nk'umugwi wa Afrika watangiye kujya mu cyaka ne gishyiri cyane n'umugwi wa Cameroon wamenyezwa watinamwo ba Roger Mira mu mwaka w'1990 barabakinnyi batazi baguye ahantu umumenyerezo wabo n'ubu agiye kuri ikipe y'ejo bundi niyo bamumenyereza muri 2002 mu mwaka w'2002 giye bizeye mu gwa Senegal washika muri gice cya kane gishyiri cyane umumenyereza ari Bruno Metsu nta muntu n'umwe yari amuzera avuye mu gihugu cy'Ubuyapani uyu amumenyereza uno munsi yayo sosiye ari kapiteni w'icyo gihe nta n'umwe twari tuzi muri abo bakinnyi bose mugabo yabuze determination mu mwaka w'2006 umumenyereza amenyereza Ghana yari abarabaye mugabo ko ucuraba igihe ushane wa Cote d'Ivoire wagiragira abamenyereza benshi cyane beza cyane mugukoze usanga babuze kimwe bita determination nicyo kica gituba imigwi yacu sino abakocha mu gihe hari ishaka n'ugushaka emejake mu Bufaransa yari umuntu ateye ubwoba cyane amereze cyane yari azi cyane ikanamba mugani cyabugiye ko mu mwaka w'1998 akaba akino gikombe mugiye abakinyi ari determine amafederasi akaba ari determine ibigo bikaba ari determine umukecha umumenyereza aza kuguhenda uwicaye nicyo rero kibuze mu migi yacu
Tom yaba umunyamahanga canke wo mu karere ka Afrika nibyo mushatse kuvuga
yoba mu karere ka Afrika
ego murakoze radio y'u Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga ku cerekeye abakiri bato ku misi imana yose aho turiko tuvuga ku kwitegura igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kizoba kizotangura ku munsi wa kane w'indwi twitwiye gutangura mu gihugu cy'u Burusiya mvuze u Burusiya dushimikire kuri ico gihugu n'ico gihugu kizokwakira iryo higanwa ico gikombe cy'isi yose mu myiteguro mu bwo Burusiya bumeze gute u Burusiya ni igihugu kivugwa ko abakinyi benshi babirabure bakina mu maclub yo mu Burusiya bidoze bavuga ko hari ivangura rifatiye kwibara ry'urukoba abafana rimwe na rimwe batuka amajambo atyoza bifatiye kwibara ry'urukoba nagomba mbaze we Eve niyo mwungere ico kibazo mukibona gute mu Burusiya mubona bizogira ihe ngaruka kubera ico gihugu kizokwakira iryo higanwa mu gihe tuza amakipe menshi arimo abirabura
naje ikenara kibazije ko bakiza ko Burusiya buzokorganiza igikombe cy'isi yose naje novuga ko nasano waje naragiza ko bagatoyi hama sibiye nka cyakora abantu igikombe cya Burusiya yagiye kubera mu Faransa ndavye comportement abarusiya bagize mu Faransa nawe naragize ubwo rero nizere yuko perezida wa Burusiya ko dusabye tumujyana umuntu novuga atinyitse asigaye ihagarara mu gihugu cy'iwe kwazo kwirinda yuko hashobora kubaho ibintu novuga by'ivangura uko ba ku banyafrika ko turabye abanyafrika bibandanyije ko tubizi yuko bivuga mu Burusiya ibyo abanyafrika cyangwa no mu gihugu Faransa cyangwa tuzi ko ibiriye mu abirabuye z'imidiya za Belgique ntibazokoroherwa na gatoya mugabo jewe sinosambuga hamwe kubera ngo ariyo komposition dusanzwe twumva ku Barusiya igikombe cy'isi yose kigeze kigenda uko nyine ko igikombe cy'isi yose kigifata kandi nk'urubanza rubanza ruba mu myaka rimwe mu myaka ine nibaza yuko rero ivyo ndibabyizeye cyane ko federasiyo y'Uburusiya na leta y'Uburusiya ishobora kuba yarabyiteguriye kugira ngo bashobore kubigwanya kuko mu gihe tuvuga ati mu gihe tugezemo ibyo byarataye igihe ibintu by'ivangura uko
yego murakoze mweho Alain Majeste mubivuga kwiki
allo
oui Alain uranyuva
oui icyo kibazo FIFA itani yagihagukiye barazi ko muri Burusi hari abarurezi bambere bavangura mugabo FIFA itani yagihagukiye uno munsi hazobakira ibita arbitrage video kandi baraza ati ubwo cyo Burusi cyafashe imyanzuro bari kumwe na FIFA bavuga ati uno munsi umuki mumurorezi wese azoja kuri w'umurusi azogenda kubibuga azorogira ibintu bita passport y'umufana no kuvuga ati babandi bahora bazana ibintu byivangura bya bintu bazobamenya vuba vuba bamwe ati yo passport kuvuga ko atazishaka ku kibuga barabigabanije ikindi kintu nacyo nuko bahaye abahagarikiza bandite ububasha bwo gushora guhagarika urukino mu gihe yerekeye abaye ikintu cerekana ko hari ivangura ry'urukoba kugira abaditere n'abahagarikizi barabahaye dose bishoboka akandi hazo bariyo na arbitrage video no kuvuga ko FIFA ari kumwe n'igihugu cy'u Burusiya bindi baza ko ibyo ni byivangura abasanya babisezere kuko uzose passport uvuye hanze na wadafite visa hanyuma mwaditere mu gihe abonye ko ariko ari ibintu byivangura azaba afite uruhusha rwo guhagarika rukino iruno rukino mugabo no kuvuga ko ibintu byivangura n'aba bizoba bizoba nko ku gice kimwe cyanke bibiri kwijana kandi kubera aba barorezi bazogenda n'amabisi ku buntu kandi aho hose hazaba hari amakamera dosize yanse nubwo ubwo byigenzamo nabi arashobora guhagarikwa nacyo gituma rero ibintu by'ivangura bizoboneka gake cyane mu gihugu cy'u Burusiya
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Jean Claude aduteye akama Jean Claude uratumva
ndabumva gatanu kuri gatanu
irindi zina nahuri n'ikibazo cyangwa intererano
ndi mboka Jean Claude ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu mudugudu wa Ruhema ya mbere gushimira radio rya Amerika idumva ntitwasha gutambutsa ibitekerezo ni ikintu cyiza cyane cyo kwishimira by'umwihariko
yego ikibazo cya intererano
nk'uko mwarashe ku ntego rero nibyo koko natwe abanyarwanda muri rusange twambariye kureba igikombe cy'isi kigiye kubera mu Burusiya ubu ni ukuvuga ngo natwe turabyiteguye gatanu kuri gatanu ubu natwe turareye kwezira tariki cumi n'enye zigera hasigaye tukirebera igikombe cy'isi kandi kuvuga ngo wenda ngo uruhu kuba birabura wenda ngo uburusiya ngo nago rubyemera gaburiya sikira banzi kagenda ikabivuga naho netiraje umupira ubigiye kureramo batabyumvikanye nago basinyinya amasezerano ko ariho igikombe cy'isi kizabera niyo mpamvu rero rwose aho bari abanyarwanda muri rusange n'abirabura bose batisi yose bafite uko bazagera mu Burusiya bazagenda kwirebera umupira ku buryo butuje nta kibazo batazagira ihungabana bari mu gihugu cy'Uburusiya rwose kuko FIFA niyo iba yaratanze uburenganzira ikavuga ko ariho kizabera kandi bararangiye kubyumvikanaho n'Uburusiya nta kibazo ze n'ibihuzo nta ntabwo byabura mu mupira w'amaguru
murakoze
urumva ko igikorwa cyane kandi kindi burya umupira w'amaguru burya ni ingenzi cyane cyane mu rubyiruko buriya ni ahandi abakinnyi baturuka bakomeye no mu rubyiruko natwe hano mu Rwanda by'umwihariko hari nk'amafani club tugenda dushinga akazamuka ugasangageze no mu makipe makuru nubwo wenda tutabona ayo mahirwe yo kuba twazamuka nkatwe tugere kuri icyo gikombe cy'isi ariko wenda nko muri Afurika nkatwe tubasha kugeramo tukabasha gutera umupira uko bisanzwe kandi biracyaga kuko natwe tubyiruka dufite impano yo gukina umupira mwiza tukazabasha kugera mu Burusiya mu gikombe cy'isi cyangwa n'ahandi mu gihugu kizaba kizabera.
Turabashimiye
nkaba mbashimiye nshimira n'abakobwa banyakiriye ku murongo bose bakomeze bagira ibihe byiza kandi nawe tuvuganye nabo batumirwa nabo basuhuriza kabisa nabo ndabakunda
murakoze cyane. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC turiko tuvuga ku byerekeye igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kizotangura ku munsi wa kane mu gihugu cy'u Burusiya kizokwakira iryo higanwa. Umuntu yitegereje neza ibyo no kwita nivo y'umupira w'amaguru mu bikombe by'isi yose umuntu aravye ibyahitiye nivyo mu bihe bya vuba. Mwitegereje Eve iyo nivo wabona iteri duga canke ihagarara canke isubira inyuma witegereje ibikombe by'isi yose umaze kubona ushobora kwiyumvira?
Ego murakoze ibikombe by'isi yose namaze kubona ntabwo byari byinshi gose mugabo uguhera mu 1998 na 1999 naraje finali gato igishika ubundi kibikeye uri kuraraba nivo y'imigwi navuga yuko imigwi yarakorotse cyane kuko kera turavye umugwi wose wasanzwe ufise umuridere muri ekipe wa Musanga afite izina rikomeye cyane ugasanga mu France afite Zidane mu Brazil afite Ronaldo reka no muri Denmark akaraga kudutaza ugasanga afite Thomasson mugabo uriko turaraba nk'ubu wo kubaza umukinnyi ekipe ya Peru yoba ivuga ko izogira ko tenye Arabia Saudite cyangwa Iran urabona yuko umenga bivuye mu pira rakoze cyane kandi wasanga n'abakinnyi bakina mu migi cyane cyane migi niko ko yari ifite ibibanza biri imbere ari abakinnyi bafite amazina akomeye kandi niko ko ari abantu bahumuye mugabo ubirabye usanga imigi myinshi ifitemo abana bakiri bato bataramira akabuye k'abagabo kuko urabye nyuma hari n'icyo nigeze kuvuga ku nigeze nka komate nigeze kuvuga kuri Rohasane ukumva ubona batamutumiye ko mu Budage era kuda farmaresi umuntu yagize muri championat cyo kimwe na farmaresi umuntu muri championat kuko urabye kuri Emile Club koze farmaresi iwe yamashika abamere gitere mugabo usanga akina muri championat cyamwe mugabo ageze mu gisekera gihugu wasanga afite kandi ka muri uyu mondo yandiko ndaraba rero ubunye nta bantu tubona ba novuga ko babije akabuye k'abagabo imigwi yose urabona igiriyemo abantu bakiri bato cyane binavuga ko nivo ya football mondiali kuzitarashaka kwisubiza mu Rwanda ndabona kumenga iri hasi gusumba ibyo tumaze kubona ibyo no baje bamaze kubona.
Yego we Alain we uhavuga ku iki
nigira amagambo turi imbere uwo nta mugwe gukurikira tibuka nk'umwaka w'2002 igihe mugwa Arabia Saudite yari mugwa w'Ubudage ariko ni itsinda bitandatu kuri kimwe mugabo hada uno munsi barakinye ukino rwa kivandimwe barangaje kimwe ku kimwe imigwi bavuga ngo iroroshe two turaba nk'igihugu bavuga ngo biroroshe ni igihugu ya Japan amazi kirande ibihugu bikiko biraza icyandi n'igihugu gikomeye cyashitse mu cyakane gishyica nyuma muri Coupe d'Europe muri Championnat d'Europe nta migwi yo kukengera igihari igihugu cya Iran kiko kiraza menye ko ari igihugu cyatwaye kindi gikombe cy'abarabu cyabaye mu mugabane wa Aziya nta migwi kihari yo gukengera uno munsi abakinnyi urabona ko bariko baragerageza ugereranije na kera twaraze nk'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyitwa Zaire imyaka 20 kigiye mu gikombe igihugu cya Yugoslavia cyarabanyagira itsindo birenga bitandatu ubureni ntibigikunda ya migwi bakengera muri Afurika ya migwi bakengera muri Aziya usanga ari imigwi iriko iriyubaka ugasanga ari imigwi ifise abakinnyi nubwo baba bakina ku migabane yayo y'amasikora y'ifurebe twara tubona ikindi kintu tubona yafigere cerekane hari umuntu umukinnyi wa kera muri Brezil yitwa Edson Arantes do Nascimento benshi bazi ku izina rya Pele yarashobora kuva ku idamu agashyira ku rindi zamu
ariko aracenga abantu agatsinda Diego Maradona muri Argentina yarabigira agacenga abantu nka 10 cyangwa 15 izo nibikiraho no munsi
ndaguciriyemwo harabavuga sinzi uwe kuvyumvira bibaza ngo nivo za defense ngo zarakomeye cyane ibintu nk'ivyo ntibigishoboka no mu matactique bakoresha abamenyereza ngo barahinduye ntibashaka kureka abakinyi ngo biexprime nk'uko uri kurabivuga ubivuga kwi
oya ni football moderne ahubwo ni football moderne ni ya matuta ya muri football yabaye kenshi ama numva David Kwaura tubona muri Buraya ya matepiniere y'abakinyi uno munsi cyagatseshwa muri Afrika bisigaye bihari yama sistema y'abakiri batoyi urumva babakinyi nubwo bari abakinyi benshi babavuye mu mugabane w'abatagira hari hanze nabo nyine babari kuri nivo yo hariya kwa gukocha ni bimwe byita internationalization ikintu kibari Buraya kiragiste muri Afrika umumenyereza nk'uyu yive n'umumenyereza ashobora kuba afite lisanse akinga by'umuntu yize Jose Mourinho yari hariya kubera iki bwa bumenyi bwashitse mu bantu byava mu bamenyereza bikava mu bakinyi bwa bumenyi hadi sisteme doje nshasha umuntu akayimenya ari hari ikavugira mu Budage ntabwo zibera idashyize muri FSB babakinyi batoye n'ukeneze bakanda akayimenya uno munsi ariyo ubuhinga bwa none urajya kuraba ama televiziyo ukaraba YouTube ukaraba andi hantu ukabona ati bageze ngaha ati bakina ngaha bakosora gutya bazibira gutya bagira gutya umva iterambere ryaraje natwe turi inyuma gusa turi konfirma ku iterambere gutya umupira wa football utumye ngo
numwe kimwe kirabya bindi nico gituma genewe adako ari izenyine yego imbere ko turangiza nagomba ngaruke kuri Eve niyo mwungere ico gikombe rero twabivuze gisigaje imisi ne ngo gitangure mu gihugu c'u Burusiya kizokwakira igikombe c'isi yose cy'uyu mwaka cyo mpira w'amaguru Eve witegereje mu Burundi na cyane cyane aho temberera mu makartie n'abakiri bato ubona bafisikiye gishika kuri ico gikombe allo i
Mwakote kumbatikikiwa Zawo ni ndeye zawo Nangumu kitakara kwa ujumbura Mwakote wa zubo na umusi rasi Kutikiwa zunu Kikombe kamaji fika mungi Awajeni wali Mwuzadu kumashuru maizame Sino na mbukai uko Wosu uharakaniye Bangu wosu uwiche Kwa uwiche uzawo mwosu ya kumugwasigisha Yika rafuga tijenzo gitwara Franza wala komewe Wataji wala komewe Kigasanga aho bisari bunye nta kindi kiyago ikiyago mwese ayagiza umugwi azobashigikiye ico gihe n'uko yabaje nuko aho ntenderera hafi akenumba yirata mu gihe muri Afrika mugabo ni futboro umuntu ni fanatiki umuntu akeza gufana uwo mu gihugu cyabo cyangwa muri kontina yabo umwese afite uwo akunda ugasanga hari amadeba ngo Portugal ngo kisa n'izova ngo Portugal izova yo kare kisa n'izova kajyo mara ngo iki ofete ubu na deba yindi hari nubwo mu ikarte debi hari harimo na deba ya mondial kandi yakubwiye Ballon d'Or baravuga ati Cristiano nawe yatwaye ibyo champion Portugal na tizo mushikana nta izo mushikana nubwo Ballon d'Or nta yazoro Lionel Messi ahubwo rero harageze ko yiratrapa atwaye mondial Ballon d'Or kisa n'akamusunga ateje kuya gatandatu nubwo ko iyo niyo deba nini ya ubundi igezweho mu kurindira igihe kigishika barindiranye iyi mondi yari igiye gutangura
urakoze mu majambo make imisegonda mike Alain nakahe kajambo ka nyuma w'umufise
bwa mbere w'umupira w'amaguru igikombe cy'isi mu gifaransa mvuga ngo c'est la fête du football uretse umupira w'amaguru harimo ivyashara niko ndavuga ko igihugu cy'u Burusiya kitakoresha miliyari zirenga 20 umuriyoni w'abantu ugiye kureba umupira w'amaguru abarenga muri yaje gukora umupira wabo uretse ibyo harimo abadandaza abatunzi no muri karitsiye zacu nuko bimeze hari abantu amamezo amwe bagiye yatwari nikiga giheruka gufungwa n'umuntu ariko araheza bimwe byita bya materekane ko bunguka ibice birenga 40 abantu bagira mu zombi tano uretse umupira w'amaguru abadandaza barunguka abanyakabari barunguka abagiyego bararyoherwa utazi utazi
murakoze murakoze
ode tima y'umupira gusuretse umupira w'amaguru
murakoze murakoze turabashimiye murakoze 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 cyane yari Alain Majesté barenga umenyesha makuru akurikirana inkina akora kuri Radio Culture mu Burundi na Even yo mwungere amenyereza abana batoyi muri commune muha mu gisagara cha Bujumbura mu mupira w'amaguru akongera akaba ari mukunzi cyane w'umupira w'amaguru tubashimiye abacubaye kudutera kamo bagashikiza ivyiyumvira bakaza n'ibibazo namwe mwakurikirana iki kiganiro mugira ibihe byiza mu bandanya kudukwirira kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.